turashimiye ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijuri yobora ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Joy Diana nini nahazwe zimwe mu ngingo ziyagize umuriro wadutse mu ngoro ikoreramo inamashinga mateka ya Afrika yepfo wasenyuye igisenge cimwe mu nyubakwa z'iyo ngoro turabigaruka ko handi hato ku mugabane wa Amerika leta z'ubumwe za Amerika zahagaritse Ethiopia Mali na Guinea mu masezerano ya AGOA navyo twabibateguriye tunabafitiye n'umwanya wo kubandanya mwifurizanya umwaka mushasha mwiza ubihumbi 2022 sangwe kazi. Amakuru yacu tuyahere muri Afrika yepfo aho umucanwa wadutse mu nyubakwa zikoreramo inamashinga mateka y'ico gihugu no musi kwa Mungu ononye vyinshi birimwo urusenge rw'iyo nzu n'igihande kinini c'inzu casenyutse cose. Umushikiranganje Jejuri inyubako yabwiye amenyesha makuru ko ata muntu uwo mucanwa wahitanye canke ngo ukomeretse icateye umucanwa gushikino saha ntikiramenyekana. President wa Afrika yepfo Cyril Ramaphosa nayo yavuze ko hari abamaze gufatwa ku mvo z'amatoho za kandi yizera ko bazabatanguye guhatwa ibazo. Yagize ati bisa nkaho ivyuma bijejwe kuzimya umuriro mu mazu bitakoze nkuko vyabwirizwa abazimya muriro baje kuzimya bakijije ibitari bike. Inyubakwa ikoreramo inamashinga mateka ya Afrika yepfo yubatswe mu mwaka w'1884 iri mu gisagara ca Cape Town ikaba igizwe n'ibice bitatu birimo ivyubatswe mu 1920 no mu 1980. Mu kiringo kiri munsi y'umwaka inamashinga mateka ya Afrika yepfo yadutsemwo imicanwa inshuro zibiri mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze insinga zakoranye ko zateye umuriro muri iyo nyubakwa. Zaritekanije kwigenekerezo rya 10 kwezi kwa kabiri president wa Afrika yepfo Cyril Ramaphosa ashikiriza ijambo ku makungu n'abanyagihugu ba Afrika yepfo ari muri iyo nyubakwa yadusemwo umuriro. Umuvugizi w'inamashinga mateka yavuze ko ijambo yiwe atakirahinduka azorivuga naho ashobora kurivugira ahandi atari muri iyo nyubakwa. Nenece kumasonga nkitangura leta z'ubumwe za Amerika zahagaritse Ethiopia Mali na Guinea mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya Afrika na Amerika yitwa AGOA. President Joe Biden yagabishije kuzovana ivyo bihugu muri ayo masezerano azagiriza guhonyanga gateka kazi na muntu n'itembagazwa ry'ubutegetsi. Amerika ivuga ko Ethiopia yahonyanze gateka kazi na muntu bikabije mu ntambara iri muri Tigre mu gihe Guinea na Mali ivyo bihorwa ihirikwa ry'ubutegetsi vyagirije ivyo bihugu yose vyege kwako. Amerika isigura ko binyuranye n'amategeko agenga AGOA. Guhagarikwa muri ano masezerano ya AGOA bishobora kuzogira ingaruka ku butunzi bw'ivyo bihugu bivuye ku bidandazwa birimo ivyo gukora impuzu vyatwarwayo bivanywe muri Amerika atamatagisi n'amakori arinze gutangwa. Ubuserukizi bw'ivyo bihugu bitatu i Washington DC naco buravuga ku bihano vyafatiwe mu kwezi kwa 11 ariko twibutse ko Joe Biden akigabisha Ethiopia umushikiranganje ajeje ubucuruzi muri ico gihugu yari yavuze ko Amerika iramutse ivanye Ethiopia muri AGOA vyoba bibabaje kandi vyogira ingaruka mbi kubana n'abagore bigasubiza inyuma ubutunzi bwari sununuye. Aya makuru yose abagezeho ku ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio ya Trevewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni Vewa radio yacu. Mukanya tushatwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
No.
Nongere ndabahikaze ntuti bakunzi bijwi rya Amerika ndanabipfuriza umwaka mwiza w'2022. Igice cha kabiri cy'amakuru yacu no munsi tugihebera mwebwe mwatungikanye intasho zo kwifurizanya umwaka mwiza.
Jeritwa arakaza Eruwa umutumba nyabuye intara ikomine musonga ati intara ya Rutana. Ndabipfurije umwaka mushasha. Nipfurije umwaka mushasha abo muhira mama nabo tuvukana bari mu Rutana. Aba nipfurije umujyango wa data wacu. Umujyango wa data wacu kurubone bose ndabipfurije umwaka mushasha nkaba nipfurije na mama atagira umwaka mushasha wa Demire Vende uwabere wa mahora
nitwa niyo nkuru Alice nkaba mvuka mu ntara ya Kirundo komine Ntega nipfuje gutasha mama wanje naho numvise kagwa ari mu bitaro ndamuremesheje azokira nkaba nipfuje gutasha na mukuru wanje itwa Shimira Imana Virginia na mukuru wanje yitwa Jane na mutoyi wanje yitwa Vestine bari mu Kirundo nyene n'umwana yitwa Nimbona Diane ari mu Kirundo n'abantu bose banzi ku izina rya niyo nkuru Alice bari mu Kirundo nkaba ndabifurije umwaka mushasha w'2022 uzabera umwaka mwiza bazowutangura amahoro bawurangiza amahoro Imana ibaheza agiye.
Nitwa wa Maria Chanela nkaba mvuka mu rushubi komini sare umusozi cirisha agatsimbira imigezi nkaba nifujije gutasha mama na papa nabo tuvukana ndayikeza Soranje aba mu rushubi hama niyo nahabonye Kerema apfuka mu rushubi nyene Kwizera Marite tuvukana hama Nduwayezi Marite tuvukana nyene tuba musaza nje tubana ama Kwizera Fabrice senge abaha mukirekura nkaba nongeye gutasha muyomba nkaba ndabifurije umwaka mushasha na senge nyene na mudoga abaha mukirekura umwaka ubabere mwiza wa Demire Vende
ngenda kumana porote umutumba gitwe komini Matongo ntara ya Kayanza anasha kwipfuritse mwaka mushasha umujyango wanje mere bene wacu abere gucumi sabe Imana efarazi n'uri nyanza ra kosorata ariwe bita mama Janine makamba aho bita mu mvugo niho atuye niho mugawe wasanzwe arobera umwaka w'2022 wabere mushasha ubabere muhire bawuronkemo mu bintu bishasha ngo bibifungurwa umutekano tanangere eka twese tukaba dukomeye tukaba twese kwipfuriza umwaka mushasha w'2022 kandi n'umuryango wanje ko abukomeye kandi abana bari bagwaye bose bakaba bakomeye.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karirimbo ni sawa sawa karirimbwe na Bruce Melody mu gihugu cy'u Rwanda kano karirimbo kari mu mudiho witwa amapiano umwe mu mudiho wasusurukije abatari bake mu 2021 reka rero twumve ubundi butumwa bw'abakunzi b'ijwi Amerika.
Sendi tukane nemera yemeri nkaba mvuka ku mutumba wa Nyarubanga ku komine kibaga intara ya Makamba amaha nifurije mwaka mwiza abagenzi banje bose banezerekwe abagenzi banje bari muri Buterere Kamenge Gardinoro abari Makamba Mukayogoro abadesrama bose ndabatahije umwaka mwiza nibe byiza.
Izina ryanze ni Shimira Imana Virginia nkaba mvuka muri komine Kiremba izo ni Musasa mutumba Kivoga intara ya Ngozi ndamukize papa Andrea Gwabuze Soni ndamwifuriza umwaka mwiza nifuriza n'umwaka mwiza mama Mbarusima na Rehoneya nabo tuvukana muri komine Kiremba nyene ku musozi Kivoga No, namusazanze wo bica buri kukeyizayi na Constantino ndayegamiye na nyina bipfurize mu mwaka musasha na banyina ari mu kivoga nyene komine kiremba mutumba kivoga uwo mwaka w'2022 utubere mwaka mwiza ndayipfurize ko mu hotel imbere imane babe hafi mu byo mukora uko basazanze ari ku mahari abari ku mashure ndayegamye ari ku ishure amasura yarangize neza nayizayi na banyina no mwigisa akaza kora na nyene kamerere neza kagende neza icyo nicyo ndabipfurize
Jeri kwa Bizimana Leonard nkabamvuka mu ntara ya Mwaro umusozi Kigarama komine Ndava kaba nipfurije umunsi mukuru papa na mama bashikanje bofe wanje itwa Ernest nkaba nipfurije umwaka mwiza na bofe wanje itwa Claveri ari muri komine Ndava umusozi Kigarama nyene abanda bose ndabipfurije umwaka mwiza bayugire mu imigisha
Jero nkuko bisanzwe nitwa Prosper Bimenyimana mvuka muri Murambya komine Rutegama mutumba ni munyinya abanshaka kwifuriza umwaka mwiza hamwe na Noheli nziza abagenzi bose banze ku izina rya Prosper Bimenyimana cyane cyane abavyeyi banje nkifuriza na Sheri wanje Joseline nkifuriza na badaliste dukorana ngaha bo bose no kwirwa ndavuga mu ntuze mu mazina ndavuga muri rusange abanyamurambya biwacu ndabipfuriza umwaka mushasha bazowuje ntuzobaje
Jeni twa bukuruso ni yanga bamvuka muri komune gishubi ntara ya Gitega datahije papa Salvatore Nyabenda ndabifuje mwaka mushasha bose nkaba nahije na mabukwe batadira sindakira supes ari muri komune gyaso ndo nkaba ntahije na data uko muri komune nyere gyaso ndabifuje mwaka mwiza
Jugi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Alinga Hongayire, mu karirimbo kiwe Rendezvous na karirimbo kanyuma Gahongayire yasohoye mu 2021 twizere ko kariko karabafasha gutangura neza umwaka w'2022 igice cya gatatu c'ibiganiro z'uno mugoroba tubandanirize ku makuru yaranze igisata c'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana niwe yabiduteguriye
uyu mwaka urangiye watanguranye n'iduga ry'ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19 aho mu kwezi kwa mbere honyene umugwi w'igihugu watangaje ko abanduye bo babitumye n'imisi mikuru yarangiza umwaka w'2022 abanduye baboneka hanini mu bisagara benshi bari bagwiriye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura umushikiranganji yarajejwe amagara y'abantu icyo gihe yaciye hamagarira abanyagihugu kwipimisha hamwe no kubahiriza ingingo zo guhangana n'icyo kiza agira akavuga ko n'ibihano bizoja ko kubatazobishira mu ngiro
muri abo rero amajana 284 twasanze harimo abandi bimugera wa coronavirus bashika 30 kandi hari haheze amezi arenga 2 atamuntu yanduye hagati mu gihugu bishikiranganje bw'amagara y'abantu kugwanya sida uramenyesheje ko abene gihugu basabwa kwiyubara ariko bakabandanya ku mirimo y'iterambere ku bantu bose bagiye hamwe nuwo batuye ko coronavirus isabwa ko bokwipimisha ku mavuriro y'ubure ivuro rya Bwiza Jabe Kamenge na Ruziba naho atakimenyeso na kimwe bo babibona kubushikiranganje busubiye gusaba bushimitse abajejwe gutunganya aho hose ahurira abantu benshi kwitaho gushiraho ibikoresho byo gukaraba n'amazi meza n'isabune hamwe no gupima ubushuhe aho hose bishoboka abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishikwa mu ngiro kizingingo mu gihugu cyose guhera igenekezo rya ndwi 2020 ngibiri narimwe wowe yoca kubinizingingo yotangisho ihadabu
naho biruko muri ico gihe nyene abanduye bagumye bongerekana gushikaho leta yongereza ikiringo cyo kugumiza ukwabonye ne ingenzi zinjira ziva hanze y'igihugu kiva ku masaha 72 kugishika ku minsi 7 umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ico kiza waciye utangaza izindi ngingo harimo kugara imbibe abasohoka n'abinjira mu gihugu ntibaba bacemerewe kurengana kiretse abasohoka n'abinjira biciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura iyo ngingo yamaze amezi hafi 6 ingingo abanyagihugu basabwa gukurikiza ntizubahirizwa na bose nkuko bivugwa n'umuremesha Kiago mu ntara ya Muyinga ari mu bari bajejwe gukora amahimiriza yo kugwanya COVID-19
Nuko kumbure hari gihe babifata minenegwe bakabifata minenegwe bakabona nk'ukumengo hari bamwe bamwe bibone kumenga nico kiza ntakihari yo ahimirije cyane ukabona ukumengo harimo kubagora ariko imyumvire ico bitakumva no gufata ibintu mu ntoke kuko burya inyigisho ni kimwe kuzishyira mu ngiro nacyo ni kindi twebwe aho tugeza turigisha ariko kuzishyira mu ngiro ucumengo bikeneye yuko haba civi gukurikirana gusumba mbe kubera iki utabishyize mu ngiro ivyo navyo iyo uri murabigirira umuntu akuze ucumenga inyungu ntizigaruka kuriwe ahubwo twebwe ico tuye twigisha na cyane cyane ko umuntu kwikingira ari byiza gusumba ukwivuza
bamwe mu banyagihugu bo bafata iyo ngwara nk'icitwazo ko bashaka gushika ku nyungu zabo uyu numwe mu bakenyezi bari basanzwe bakora urudandazwa ndengambibe
kandi none twarumvise yuko iyi ngwara burya ni business nani iri ni business kwere iyi ngwara uri kurabiraba ni ingwara iyi ngwara yabarimo arikorera ibyashara byabo mu Burundi iyi ngwara iyo yabayo twatwarawe siyo kabisa muri Tanzania nabo nibayemera nabo bavuga yuko iyi ngwara ari business yo mu bazungu barimo arihigira ubugari nabo nyene igikore no gusenga nabyo kuvuga yuko woyikingirijana kwijana nibikunda wawiriwe no mu isoko ugaragura amafaranga ntuzu wayazanye ntuzu uko byagenze wagira mu iruka yambira abana bagira mu iruka gira iki nibikunda beka nkubiye batwugana kujya babigize mu Rwanda yewe kaya batware bacu nibirambi ibahangame ko gwa bakwere ndabakomeye amashi ahubwo ijya kuvuga ko batwuguranira mu nzu natwe turi ko badukora kuko nta sida hamba urupfu aba ibiza biraza bikatusiga ibindi bikaza twogira ingwane gusoma twaturi mu nzu
kubera ingingo leta yafashe mu kugwanya umugera w'ingwara ya coronavirus hari imijyango yahagiriye ingorane uretse abagwaye n'abitavye imana twovuga hanini iyari beshejweho n'urudandazwa na cyane cyane rukogwa n'abakenyezi mu ntara zegereye imipaka aba ni bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Muyinga
abantu bapima tugiye kurangura ni bakeya cyane atwegwe nk'abakenyezi turahura n'ingorane ukagenda kurangura ibidandazwa bukira utarashikira ngoronke umuntu agupima kwakira bukeye ukararayo na bukeye ukararayo bigatuma no mu ngombera abakenyezi beshi biriko biratuzana n'ingorane zotuma twaukana umenga abagabo bacu ntibemera yuko twagiye kurangura
twebwe rero nk'abakangurira amahoro n'ukuri biranatugora gose kuko dusanga abakenyezi bakora bahomba kandi mu byo twiyemeje ari kubahimiriza kujya leta bisaba kugira ngo bisununure mu muryango icyari kibereye nuko kumbure bofata ingingo we kimwe nambe byo bidandaza bishobora kuza bakaraba ingene bishikira abo bakenyezi batarinze gutama batarinze gushyira ko ubwo buryo bundi
ishyirahamwe ry'abakenyezi bikorera utwa mu Burundi yaciye risaba abadandaza nk'abarenga imbibe ko botezurirwa mu gihe hokomezwa kubahiriza ingingo zo kugwanya iyo ndwara mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka urangiye niho leta yafata ingingo yo kugurura imipaka yari yugawe isigura ko abandura umugera bari bagabanutse icyo gihe. Hanyuma yaho abagwayi b'umugera wa corona barahavuye bariyongera cyane mu gihugu, aho twovuga nko mu ntara za Kirundo, Ngozi na Gitega, aho ku munsi bashobora gupima abanduye umugera bashika kuri 140. Nka komine ya Kiremba icyo gihe yabonekamwo abashika 272, Kirundo nayo 220. Ku rwego rw'uburere bw'ubuvuzi 47 buri mu ntara 18 zigize igihugu, hatowe abagwayi 896 mu burere 21 mu minsi ine gusa hari mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Ibitigiri bitari bwigere biboneka mu ntara zo hagati mu gihugu. Inyuma y'iminsi mike niho igihugu cemera kwakira urucanco rwa mbere rutanzwe n'ibanki y'isi yose ko mu bwoko bwa Sinopharm. Vyabaye igitangaza kuko Uburundi hamwe na Eritrea nivyo bihugu bibiri ku isi vyari vyararahiye birarengwa ko bitazokwakira incanco. Naha nyene leta yabandanije ivuga ko izoshikira abagwiteje nk'ingaruka mbi itazobibazwa, ari nako guci hamagarira abanyagihugu kugwiteza ku bushake bwabo. Tadendi Kumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihe.
Ni ikete Banki Mondiale yashikirije umugwi w'igihugu jejwe gukinga no kuvura COVID. Muri iyo kete bafite icyumviro yuko boshobora kuduha incanco, bakazana incanco. Cyo kimwe n'abandi bamaze kubivuga muri Afrique Centrale CAC. Twebwe icyo dukora no gutegura aho dushobora kudishira, mugabo vyumvikana yuko twebwe tusagiye gutangura gucandaga abenegihugu. Ntawe tuzosaba kuja kwicandagisha. Mugabo ishitse umuntu akaba bikeneye izo ncacho gihe bazaba bazizanye suno munsi ntazirashika, urukeneye ishobora kugwiteza. Rero vyumvikana yuko ivyo bindi ntibiraba kwarukira ngo twishure kuri rikete, kuko iyo bandikiye umugwi w'igihugu uragira ico bivuze ko izo nizo ngo zafashwe gushika ubu yuko imiryango yuguruye. Twebwe abagize umugwi badusavye ati mwebwe mworondera aho mutegerezwa kuzishira, ibisigaye bikazokurikira.
Umwaka ugiye kurangira, Burundi bumaze kwakira urundi rucanco rw'uwo mugera bwo mu bwoko bwa Johnson and Johnson. Naho gushika ubu ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu udashira habona abamaze kwicandagisha. Naha hanini mu gisata cy'amagara y'abantu havuzwe cyane umugera wa COVID-19, haribonekeje ingwara y'ubukangwe mu ntango z'uyu mwaka urangiye, aho ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwashikiriza ko iyo ngwara yabarazananye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urucanco rwaratanzwe ku bana bo munsi y'imyaka 5 mu kwezi kwa gatatu. Mu bijanye no kugwanya umugera wa SIDA, leta yashikirije ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 kuva mu mwaka urangiye ko igeze ku ntambwe ishimishije mu kugwanya uwo mugera. Mushikiranganje Sylvain Zeyimana ajijwe amagara y'abantu ari muri komine ya Bugenyuzi y'intara ya Karusi itariki ya mbere ukwezi kwa 12 guheza umwaka wa 2021, umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya SIDA, yabivuze afatiye ko ibice birenga 99% by'abagendana uwo mugera buronswe imiti, kandi ko 92% muri abo batakigira umugera mu maraso. Ariko kandi uwo mushikiranganje yaravuze ko hakiri ntambwe yo gutera na cane cane mu bijanye no gukingira abana bavuka ku bavyeyi bawanduye. Ishirahamwe rijejwe gushigikira abagendana umugera wa SIDA INSS rivuga ko nyabuna n'ingwara z'ivyuririzi zikarira abagendana uwo mugera ko zibabangamiye, kandi ko leta ikwiye kubifata nkama. Jean Gapia arongoye INSS yabivuze kuri iyo tariki yahariwe kugwanyikiza SIDA.
Kubera kuva tutewe isi yose igiriwe ingorane n'umugera wa COVID-19, OMS iravuga yuko ibihugu vyose muri rusangi byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera 36%. Ivyo rero ni vyinshi cyane, kuko kugira ngo tugwanye umugera wa SIDA duhera mu gupima. Iyo rero tugeze aho tutagipima, tuzohava dusanga atacyo tugishobora gukiza. Turi mu murunani witwa coalition twishinze kuva mu mwaka uheze ko tugira indwi yo kugira isekeza go gupima. Muri iyo minsi indwi twagize ibiharuro twabonye ku bakenyezi bagenda mu mugera wa SIDA bafise ingorane ya cancer ya col de l'utérus birateye ubwoba. Ko twabigize Bujumbura, tubigira mu Kirundo, tubigira Igitega. Aho rero mu Kirundo n'Igitega bobo ibiharuro biragira no muri 34%, ni vyinshi cyane. aho twabikora twari kumwe n'abategetsi twabasavye yuko mu mugambi uri kurakogwa wo kugwego rw'igihugu ari wo mugambi dukorerako kuko bagiye gutangura uwundi waheze ico batocibagira kuko abagenda mugira wa sida nivyo abatari bake muri iminsi tumeze neza mwababonye ariko tugira twicwe nibindi izindi ngwara zifata cane cane abakenyezi bagenda mugira wa sida nico gituma rero nako ndatera kamo nsaba na cane cane kandi ko nabo bakenyezi mu kwivuza boza baribuka kivuza kare nibivuze vyarengeranye kuko ari kare barashobora kubavura.
Jane Gapia abandanya avuga ku mugera wa COVID-19 waje usongera isibe mu bijanye no gupima umugera wa sida.
OMS iravuga yuko ibihugu vyose muri rusangi byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera 36%. Ivyo rero ni vyinshi cyane kuko kugira ngo tugwanye umugera wa sida duhera mu gupima. Iyo rero tugeze aho tutagipima tuzohava dusanga atacyo tugishobora gukiza.
Mu bijanye n'indwara zidakira kandi zitandukira naho abagwayi ba kanseri baridoga ko badahabwa ikibanza gikwiye bafatiye ko hari indwara zitirirwa ubushikiranganje. Ku bw'ivyo Nyandwi Agrippine narongoye ishyirahamwe ry'abagwayi kanseri hamwe n'abacivuza aheruka kugira icyo asavye umukuru w'igihugu mu kiganiro yatanze ku banyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru.
Hariho ubushikiranganje bugejwe amagara y'abantu ariko tubiravye bavuga kugwanya ikizaruho nyanganda sida. Mu byo bavuga baravuga yuko sida bayigwanije ku rugero rushimishije ariko rero tugebwe abagwayi ba kanseri cyangwa abakivuza twumva umenga ntiturimo twagomba tubasare ku izina ry'abagwayi ubushikiranganje bubu ubushikiranganje bwita amagara y'abantu bukongera bukagwanya indwara zidakira zizandurwa n'izitandurwa gutyo ubwo bushikiranganje ntibwagira iryo zina. Twese tuzokwiyumva yuko mu bintu byo guharanira amagara y'abantu natwe turimwo muzaha mukoze ayo niyo masabo nari ndagomba kubatura.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishuye agira ati
mugabo ntuvuge ngo bushikiranganje buhinduye izina ngo niho cyo bibona no kuraba mu by'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugejwe na kanseri irimwo igituntu kirimwo malariya irimwo no kuvuga yuko politike yo kugwanya kanseri niyo wasabye kwikwiye kujaho kandi gushika ubu ndazi yuko kanseri ndazi yuko ubu batanguye kuyifatira mu ntoki kandi ndibaza yuko biriko bigenda neza. Reka twongere akariro kuko ni indwara igoye kwikorera mbere igoye kurusha umugera wa sida David. Iyo rero reka tuyize ko nawe nyene tumenye ingene byogenda.
Mu rwego Semabu basanze indwara zidakira kandi zitandukira zititaweho. Umuvugizi w'urwo rwego Sylvain Habanabakize avuga ko vyaba vyavuye ku nguvu zashizwe mu guhangana n'umugera wa corona ariko akabona ko nyabuna hari akwiye kongereza ibikorwa mu kuzitaho kuko aribo bahitanwa n'ikiza cya COVID-19 ku rugero runini.
Ibirukira ikiza cya corona kuko urazi ukuntu candukira kirateye ubwoba ugacumenga cibagije kwitaho izindi ndwara aho twovuga nk'izi ndwara dufite mu France les maladies chroniques aho zitikije ingana mu bihugu cyacu twovuga nka kanseri twovuga nka diabete twovuga n'ama hypertension arterielle uri kuraba ibiharo bitangwa n'ubushanjwe bw'amagara y'abantu mbere na OMS izo ndwara zitana abantu benshi cyane rero twaraba umenga izo ndwara zibagiwe kandi ziko ziratugandagura.
Umwaka ugiye kurangira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaremeje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru n'abanyagihugu ku ikiza cya COVID-19 gisa n'icatwaye inguvu nyinshi ariko ku gihugu kigiye guhagurukira n'izindi ndwara zibangamiye amagara y'abantu.
Akandi ngo duce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize urara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikoma ari kumwe na Joe Diana nini nahazwe ndabike banuye nongera kubifuriza umwaka mwiza w'2022 tuzongera ejo mu kiganiro muri isanga azo ari gihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mukurindira mugire ijoro ryiza mubanye mu vyanyu.